Yosin ndiyo kubwayo.
Dabara mkiriye mwebge mwese mwahise mwohadio isanganiro kaze murano makuru mkirundi hagizwe ningingo nkuru nkuru zikurikira. Kuru no wakabiri ni haba gize imigwi y'intara ijejwe amatora barahiri cese ko binjiye muri ayo mabanga bemera gucungera neza amatora umugwi sene nawo ukabibutsa ko batagiye gukorera imigambwe canke andi mashirahamwe baturukamwo. Igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi n'umunsi amakungu yahariye abageze mu zabukuru mu gihe mu byo basaba mu Burundi harimo kuvuzwa ku buntu. Leta yemera ko hari umugwi washizweho kugira uvyige neza, yamara rero ngo hari n'abagwara muri bo ntibavugwe kubera ko bavyitiranya n'ubusaza. Muravyumva murano makuru. Ivyigwa vyarahagaze kuva ku munsi wa kane muri kaminuza ya Burundi Zege mu ntara ya Gitega ku banyeshuri bari mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amagara y'ibitungwa. Imvo ngo nuko baheraniwe ingurane y'imfashanyo y'amezi agera kuri atandatu. Mukanya nido nido ryano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Dorine Uwimana. Isanganiro. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere muri politike. Abagize imigwi y'intara ijejwe amatora bashikiriza ko bazoyacungera neza kandi ko bazoharura n'amajwi uko bitegerezwa. Ivyo biri mu ndahiro abo bagize iyo migwi bashikirije kuri uno wa kabiri imbere y'abakomiseri ndwi bagize umugwi seni. Urongoye uwo mugwi Petero Caraver Kazise asaba abagize amasepi gutahura ko igikorwa bagiye kurangura atari c'imigambwe amashirahamwe canke amashengero baturukamwo. N'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanka.
Gucungera amatora ataho bahengamiye no guharura amajwi uko azobari niyo ndahiro y'abagize imirwi y'amatora yigenga yo mu ntara. Urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu avuga ko ico gikorwa kibaye inyuma yaho hari abari bashikirije amakenga ku mazina y'abari batanzwe n'imigwi itandukanye. Petero Caraver Kazihise avuga ko atabintu byinshi byahindutse naho atabiharura tanga.
Intore zimaze gusohoka byarashize kugira ngo hagira abidoga. Mugabo rero bari bafise igihe cyo kugira ngo banike amakete bavuge ico batashimye hama natwe dusubiremo tuvyihweze. Twarabikoze nkuko amategeko abitekanya, hama tusanga bamwe barafise ukuri turabisubiramo, abandi nabo ntitwashoboye kubisubiramo kubera yuko bitaboneka neza igituma twokuraho twari twashize.
Uwarongoye umugwi seni yemerera abatashikiriwe mu masepi ko bazoronka hanyuma.
Oya bose baronse ahubwo gira uti hari wasavye ati je mpibi hama bitabonetse se nuko bitabonetse nyene sumva yuko yabuze. Mugabo rero azobironka hanyuma kuko umuntu aronka ibibonetse ibihari.
Ku ruhande gwishira hamwe Europe Burundi rikurikenera hafi amatora mu Burundi, Gilbert Bekonjangwa arirongoye agashima ingene mu gwiseni uriko ushira mu ngiro ikirangamisi cy'amatora.
Kini gikorwa ciza cyane n'intambwe ikomeye cyane ku mugwiseni no ku gihugu kuko byerekana yuko ikirangaminsi cy'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kiriko kirakurikizwa. Ibi rero bikerekana yuko amatora atazocegwa kandi twebwe nk'abaonerope bose mu gihugu cyose turiteguye kuyacungera imbere yayo tugacungera ingene biriko biragenda, ingene imigambwe yigenza, ingene abene gihugu botegurwa kugira ngo baze bajye mu matora badahugumbwa badacanishwamwo kandi batsimbataye mu mitima bumvikana bakundana babana neza.
Yaba Gilbert Bekonjangwa arongoye Europe Burundi canke Petero Caraver Kazihise arongoye umugwi seni nta kindi basaba abagize imirwi y'amatora mu ntara nuko botahura ko bagiye gukorera igihugu batagiye gukorera imigambwe amashirahamwe canke amashengero baje bavamwe.
Urakoze Varisito. Tukiri muri politike nyene, inzu yari yiriwe irategwa ku musenyi ngo ishige ko ibimenyetso biranga ko ari ingoro y'umugambwe SNL ku mutumba Kagongo muri komine n'intara ya Rumonge yarabomowe n'abantu gushika ubu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uwa mbere. Obed Ntakiruta arongoye umugambwe SNL mu ntara ya Rumonge avuga ko hari iburabuzwa ry'ibikorwa by'uwo mugambwe bibandanya agasaba ko ibisezeranywe mu manama y'imigambwe n'intwaro n'igipolisi bitoba amasigara cicaro. Mustane wa komine Rumonga avuga ko atari yamenyeshejwe iby'iyo ngoro igira yugurugwe kuri uyo mutumba, ariko uko biri kose abakora ivyo ngo nabo gutuza. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misago.
Inyuma y'ibikogwa vyo kuyisikura n'umusenyi vyiriwe birakogwa kuri uyu wa mbere ngo bikunde ko isigwishwagara, hanyuma ibimenyetso vyuko iba y'ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Kagongo, inzu yari yakoswe n'uwo mugambwe mu Kagongo yarabomowe n'abantu gushika bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Umushingamateka Obed Nakiruta aserukira uwo mugambwe mu ntara ya Rumonge avuga ko ico ari kimenyetso ko hari abigisha ibindi binyuranye n'ivyukubana neza byama byumvikanywe mu manama, agasaba ko intwaro igipolisi ubutungane ndetse n'abanyamigambwe arimwo umwe wese gukora ibimuraba kugira iyo ngendo iranduranwe n'imizi mu Rumonge. Celestin Nitanga Mustanteri wa komine Rumonge avuga ko atari yamenyeshejwe ivyishingwa by'ingoro ya CNL kuri uwo mutumba wa Kagongo nk'uko biri mu masezerano, naho ibimenyetso vya CNL bitari bwashigweko kuri iyo nzu. Mustanteri wa komine Rumonge aremeza ko hari amasezerano yabaye hagati ya nyene inzu n'uwo mugambwe ngo ikoreshwe n'uwo mugambwe nyene, abayisambuye rero ngo ni inkozi z'ikibi zo kurondera zishigwe imbere y'intahe. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Arakoze Misago. Imisoro ibiri yiga muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini mu bigo vy'Ikiremba na Bururi ifungiwe mu gasho k'igipolisi Bururi haraheze indwi, mu gihe mu miryango iyo misore yose yo kugacimbiri Gwankona basaba ko ababo bapfunzwe ataco bazira bore kugwa muri paki Bururi. Bavuga ko igifunzi iyo misore kitaramenyekana neza, paki ngo ikabirindira icegeranyo c'inyamiramabi yabumvirije kuri uyu wa mbere. Hatangujwe icese mu ntara ya Ngozi mu gihugu c'u Burundi certifika yitwa CRGL ku butare bune bwitwa ko butera umutekano muke ari bw'inzahabu, gasiterite, wolframite na coltan. Ivyo ngo bizotuma hakurikiranwa neza icugurwa n'igurishwa ry'ubwo butare, gutyo ngo haboneke icizere ku isoko mpuzamakungu nk'uko ivugwa n'ababiteguye. Uwo muryango wa CRGL ukaba ugizwe n'ibihugu 12 harimwo u Burundi. Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abageze mu zabukuru iyo bagwaye kenshi ntibivuza canke ngo bavuzwe n'ababo, bitiranye ubusaza no kugwaragurika. Ku munsi wahariwe abageze mu zabukuru userukiri Muyinga, umugwi w'igihugu ujejwe ibyo gutegekaniriza kazoza abanyagihugu anura Abarundi kwitwararika kuvuza babo, bafatiye akarorero no ku mugambi wa leta uri kuvuza abasaza 35 kuri buri komine. N'inkuru tubaza Dieudonné Nzeyimana.
Uyu atibuka imyaka ni mutamakazi Violeta tumusanze iwe ikaremera ni muhengera z'igisagara cha Muyinga.
Umunsi mukuru mwiza
tusangire twese. Yego,
murazi ko uyu munsi ari umunsi mukuru wahariwe abantu bageze mu zabukuru.
Oya, jewe ntavyo narinzi.
Mubihanze abasaza ukugwara ntibivuze biri mu vya mbere.
Yo, malaria yonyene aturembeze. Iyo umuntu asaza abona byishye
ni ngombwa gumagwa.
Iwe mwekayoboga yereka reka ntubora. Isongera byuka maboka kapunagurika izingwara za maso nazo zate ugasanga umuntu ariko ari kubita hasi.
Ivyo vy'imisonga ivyo bihe Kenya muravyivuza?
Oshwi bwa ntavyo twivuza natugira ngo ubwo n'ubusara.
Mugwe w'igihugu ujejwe ivyo gutekikaniriza kazoza abanyagihugu bemeza ko kuvuza abageze mu zabukuru ari umwitwarariko wa leta. Estera niyo nizera munyamabanga uyo mugwe ku rugero rw'intara ya Muyinga yemeza ko hari abagwara ntibavuzwe mu kibano kicitiranya ubusaza n'ubugwayi muri buri komine. Arabasaza 35 bafashwa n'uwo mugwi mu byo kwivuza. Umugambi ukiri mwigeragezwa Imuyinga. Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro.
Urakoze Dieudonné. Mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana nawe hatugeza mu rugo rugizwe n'abageze mu zabukuru ku mutumba Ngarama uri muri komine n'intara ya Bururi. Bo bavuga ko babayeho nabi kuko batagishoboye gukora ngo baronke ibyo bakenera mu kubaho.
Tewewe, sinyaka simiki, sinyaka mirongi ndwi, nitanda.
Uwo n'umutama gatoto Antoine ageze mu zabukuru aba ku mutumba Ngarama muri komine n'intara ya Ruyigi. Uwo mutama w'imyaka 76 twasanze yicaye ku metero nka 30 uvuye ku rugiwe, avuga ko abayeho mu buryo bugoye.
Je ntabo zima mvise bukwiye, ndunzwe n'abantu no baje baramfasha bakamutondya, bagafaranga muhora kwa muganga bagaganga baza. No ku komine barigeje kumfasha muganga barahabuye barahema.
Gatoto Antoine aligana ingwara zimubangamiye mu myaka y'ubusaza arimo.
Yashima nuko kutabona. Nkubu ndakubona mengo ni igifungo kiri imbere yanjye. Simbona neza. Nayo hashima nayo urabona nayo yankana n'ibituture. Kuko ibituture bije ntaguma mu nzu sinsohoka hanze. Ndakinji korera. Kuko n'ibyo intoke zaramugaye nkoresheje zibiri cyonyine. Ndongo haye ndagenda kwa muganga bakamvura. Ntanze agafaranga nk'umwana akanya ndarana ku kinga akashikana kwa muganga. Korera ntabona
ne kugira nka ko gafaranga ko kwivuza uvuga ko atacyo gushobora kwikorera nakugenda kujya kugatabonera
abantu boyo baraza baramfasha bakantera n'agaguru tukinitwa hasima
umukenyezi wiwe w'imyaka yababa 70 nawe nyina avuga ko ataca gishoboye gukora kubera mamuga
naharanze ndatota kurabukebuke none ubu nubiye cyanga kubera maboko nakwa imyaka mukana ripfukice rase gukira ahabirajya nyine ntapfa bashika nkata ntunaho nyene bikunje ntaca kudota kurafya kumyanga ngo kwanye ne tubirose turajya tubivuze tukigumyanga katamwe na kitulira mu matwi.
Urugo rwa gatoto Antoine n'umukenyezi wiwe gakobwa Christine ni rumwe mu ngo z'abageze mu zabukuru baba mu ntara ya Ruyigi. Uwo mutama n'umukenyezi wiwe bose biboneka ko atatuguvu bagifise basaba ko boshigikirwa bakavugwa atamafaranga basabwe bagahabwa imfungurwa n'ivyambagwa. Jean-Claude Nshimirimana ku mutumba Makombe muri komine n'intara ya Ruyigi, Radio Isanganiro.
Arakoze Jean Claude dushikanye mu ntara ya Ruyigi. Leta y'u Burundi ngo iherutse gushiraho mu gujejo kuraba ingene abageze mu zabukuru bovuzwa ku buntu. Mu itangazo ryasomwe n'umushikiranganji w'agateka kazina muntu no gushigikirana kuri wa mbere mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu hari wabageze mu zabukuru, Martin Vyabandi avuga ko bakirindira ibyo uwo muguzi ushikiriza gutyo nabo baheze bavuzwe, ariko kandi ngo hari izindi ngingo zimaze gufatwa kugira ngo bashigikirwe.
Haramaze gufatwa ingingo atari nge zo gushigikira abageze mu zabukuru. Aha twovuga kugiriranira amasezerano n'ibigo canke amashira hamwe yita abageze mu zabukuru. Ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo kumwaka kumwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi, ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gutangwa. Kugendera ibyo bigo tukabironsa ibifungwa n'ibindi bintu byankenego gutekaniriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru bahora ari abakozi ba leta. Bisabwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza, haheruka gushirwaho umugwi ujeje kurabira hamwe ingene abageze mu zabukuru bose bo mu gihugu cacu bovuzwa ku buntu, tukaba turindiranye gishika ibizova muri uwo mugwi.
Mumenya rero yuko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru wahimbarijwe kuri uno wa kabiri ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Muramvya. Mu Cibitoke abantu 36 nibo bafashwe n'igipolisi gikorera muri komine Rugombo muri kino gitondo cy'uyu wa kabiri ku mutumba Marambo ya kabiri urongoye igipolisi muri iyo komine. Amenyesha ko ari mu ntumbero ico gipolisi cihaye co kurondera abo bose baba mu gihugu badakwije ibibaranga co kimwe n'abanyamahanga. Kubwiwe abafashwe ngo baca bacibwa ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5, abandi bace babarungika mu ntara baje bavamwo. Mukanya tubandaniriza ano makuru mu ntara ya Gitega. Mugisata chindero tugeze kwisaha zitandatu n'iminota 41. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'amagara y'ibitungwa bo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cizege mu ntara ya Gitega barahagaritse ivyigwa barataka kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze bavuga ko baheraniwe ingurane y'imfashanyo bita prêt bourse y'ibihumbi amajana 360 ku kiringo cy'amezi 6 Melance ntunzwe n'Imana arongo ico gisata avuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa umuti mu kiringo c'indwi zibiri n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi
Abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cizege mu mwaka wa kabiri igisata c'amagara y'ibitungwa bahagaritse ivyigwa kandi basubiye mu miryango yabo kuva ku wa kane w'indwi iheze bakaba ari 15 baheraniwe agafashanyo k'amezi 6 kangana n'amafaranga 3,600 ku munyeshure Gasiano Ndayikunda abaserukira ati aho babajije hose nta nyishi tomoye baronse
aho twagereje kubaza bagereje kutwerekana yuko menga sibo babijejwe twashoboye gutumbera umurongozi wa faculty wo bita doyen hanyuma nabo twaciye ko batubwira yuko inyisha bahaza tomoye agatanga inyishu zo kuvuga yuko we atanabijejwe ukababazwa nuko twokwihakanwa n'umuvyeyi ari we yarakwiye kuduha ico tujya twaciye tubona yuko umaze kuribwa n'uwawe atakundi ahubwo bibaye ngombwa wohunga
uwaserukira abandi avuga ko bahisemo utaha gushika baronkejwe ivyo basaba Gasiano Ndayikunda serukira abo banyeshure amenyesha ko basaba ababishoboye bose kubabariza impamvu ishure rimwe ariryo ryabuze ako gafashanyo.
Mureye turi kumihira kumbure niyo byakunda nuka twemerera yuko ako gafashanyo kahari turugaruka twige ico twasaba nuko nk'abavyeyi batwumva canke batwitayeho bo dufasha bakatubariza impamvu yoba yaratumye iryo shuri rimwe ishobora kubura ayo mafaranga yabo bandikiwe kandi bazoriha
Nunzo n'Imana Merance arongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi Kaminuza y'u Burundi irizege amenyesha ko abo banyeshure batanze dosiye yabo bateba ariko ngo ubu biri mu bushikiranganje bw'ubutunzi ngo mu ndwi zibiri bazoba bayaronse Arthur Kavabushi gitega Radio Isanganiro
Urakoze Kavabushi makuru y'inkino kuri no wa kabiri niho haza gukinwa inkino zigira kabiri zo mu matsinda muri ya mahiganwa ya Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya igihe c'isaha zitatu z'ijoro umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu c'Ubufaransa uza kwakirwa n'umugwi wa Galatasaray wo muri Turkiya mu rukino rwa mbere Paris Saint-Germain watsinze umugwi wa Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne bitsindo bitatu ku busa mu gihe Galatasaray wa yari yanganije ubusa ku bundi na Club Brugge mu gihugu c'Ububirigi urundi rukino rurindiranywe gishika Radio Isanganiro iza kubashikiriza ikibiriraho nuza guhuza mu gwa Tottenham mu Bwongereza uza gutana mu mitwe na Bayern Munich wo mu gihugu c'Ubudagi
Buracha bugacana yandi mu magara y'abantu
Igipimo cy'umuko yo kiremeza ko umuntu afise koko indwara z'amafyigo zifatira mu duce tuyungurura amaraso bisigurwa n'umuhinga yanonose ibijyanye no kuvura indwara z'amafyigo muganga Sylvain Pianzeimana avuga kandi ko iyo ndwara ivugwa n'imiti itandukanye harimo iyo bita antibiotique muri bucana ndiherutse tukaba twari twabaganiriye indwara kuyo ngwara ikarira abana umuhinga Sylvain Pianzeimana akemeza ko incanco kubana ari bumwe mu buryo bufasha gukinga ni inkuru bucana yandi y'amagara y'abantu tuyateguriwe na Onera Mucho
Ibipimo bitandukanye birakogwa kwa muganga kugira barabe ku muntu yabafise indwara y'amafyigo ifatira mu duce tuyungurura amaraso mu gifaransa bita glomerulonephrite umuhinga mu kuvura indwara z'amafyigo muganga Sylvain Pianzeimana akavuga ariko ko igipimo nyamukuru ari cy'umukoyo
igipimo cy'umukoyo nico gishobora kwemeza iyo bagize igipimo cy'umukoyo bagasanga mu mukoyo harimo proteine kandi bidashoboka yuko proteine ziba ziri mu mukoyo mu bisanzwe kuko akayungurura k'ifyigo gakora neza izo proteine nushobora kuzisanga mu mukoyo ntanze nk'akarorero ni nka kujya bafata akayungiro kayungurura ifu y'imyumbati kagashyamo ubwishaza aho buzi neza ko budashobora kurengana iyo burenganye kano kayungiro ikimenyetso cy'uko kagwaye cyane katameze neza
imiti gabanya makari ku mugwayi ni mwe ivura ufise indwara y'amafyigo ifatira mu duce tuyungurura amaraso muganga arabandanya gusigura
mu kuvura iyo ndwara uvura icyo iyo ndwara yaturutseko yari infection uratanga imiti y'amafyigo antibiotike batanga cyane cyane n'imiti yo kugabanya uwo murindi w'amaraso kuko umuntu igipimo dupimira ko cha tension kiba caduze iyo ari zindi ngwara zijanye n'ukuntu umubiri ukora nabi ugatera amafigo yawo turatanga imiti nayo none ituma umubiri ugabanya amakari kugira ngo ushobore kugutezurira amafigo
imwe mu ngaruka iyo ndwara ngo nuko nibindi bihimba nk'umutima ushobora gufatwa
ari ingwara zo bukwi na bukwi hamitavuwe neza igaca igumaho yashobora kuvugwa neza mugabo ntikire no kuvuga nacha kwa tayivuje neza canke imiti twamuhaye ntigira kamaro twaye twiteze igaca rero iba glomerulonephrite chronique no kuvuga ikagumaho ikagumaho na amafigo bukebuke nivyamenyetse byongerekana agatakaza ama proteine mu mukoyo menshi izo proteine nazo muri kwa hindi mamubiri, umuntu achamena nakuja kumuna guwe kwashi. Nibindi bihimba wikafati kwa kwa mafigo ya maze kule mbago ose, numutimu chuna nigwa, igitigo ikana nigwa, umubiri muri rusangi ukamerwa nabi.
Kwibuza hakiri kare umuntu akigira ibimenyetso bitandukanye nko kuvyimba ku maguru canke naho kandi umuntu atagwaye akaja kugirisha ibipimo kugushaka kwiwe ngo birafasha gukinga indwara nyinshi harimo n'amafigo ifatira mu duce tw'amaraso umuhinga mu kuvura indwara z'amafigo akongera ko incancu zose zisabwa kubana kuzikurikiza kugira nawe bamukinge iyo ndwara
arakoze ornera mucho arakoze na muganga Sylvain Pianze Imana ni hano duce dusozera no makuru twato bateguriye kuri no mutaga nkabashimiye mwe mwese mwadukurikiye na Dohino w'Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza